Twashimiye kumandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamirana na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31 na 41. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu i Kigali na FM 93 n'ibice bitatu Karongi. Muri Uganda ni kuri Voice of Muhabura kuri FM 88 n'ibice 9 Ikisoro. Ikaze makuru kuri uno mugoroba mbwiye gushikirizwa na Diane Nininahazwe. Mu Burundi abavyeyi babana biga ku ishure ryegeranye na Paroisse Catholique nkuru y'intara ya Makamba barajushinga n'amasanganya y'amapikipiki amazi imisi ahitana ubuzima bw'abana bo kuri iryo shure.
Baba twara amamoto bagenda ku muvuduko munini cyane rwose, hanyuma ntibashobore gukontorora vitesi. Nta kindi kibabaje nuko gukoza umwana bashabiruka.
Uyu nini mubona Jules niwe muyobozi w'ishure shingiro ya kabiri y'Imakamba. Tuza kugendera muri ano makuru. Perezida wa Amerika ari mu rugendo muri Angola. Muri urwo rugendo rwanditse amateka ya Amerika na Afrika, yitanze ko akarorero nk'umwe mu bakunda gari ya moshi. Agira ati: sindababesha, ndi imbere mu Banyamerika bayikunda nk'ikire senator. Nahora nkora urugendo rw'ibirometero 340 rumva na muhira rungeza Washington DC ku kazi. Ibisiguye iki? Turabigaruka ko murano makuru. Namibia yatoye umuprezida wa mbere w'umugore yitwa Netumbo Nandi Ndaitwa. Ivyamuranze navyo nyene ni murano makuru. Ingingo y'Ubushinwa yo kuvanaho amatagisi ku bidandazwa vyabwo bija mu bihugu bikenye gusumba ibindi muri Afrika izotangura kuja mu ngiro mu ndwiza. Ido ni duyano makuru yose duce ku masonga n'ayandi tubafitiye arimo urugendo rwa President Donald Trump ari mu kuramutswa Amerika azoje Paris. Mu mpera y'ano makuru ni mu mpera y'ino ndwi murantunga ni murano makuru musangwe ikaze kandi mwakoze guhitamo ijwi rya Amerika. Reka makuru yacu tuhere muvugwa mu gisata cy'umutekano mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika. Barwanyi umurwi wa ADF ukorana n'intagondwa zitirira idini rya Kiislam bishe abantu 9 bo mu gitero bagavye museruko bice abantu 9 mu buseruko bwa Congo. Ni mu gitero bagavye uno munsi bakanyuruza abandi 3. Fidel Niyongabo.
Mubishwe barimwo uruhinja rw'amezi 8 n'umwana w'umukobwa w'imyaka 14 nk'uko vyatangajwe kuri uyu wa gatatu n'abategetsi ba Congo. Abagwanyi b'umugwi ADF bakoze ibitero mu ijoro ryo ku munsi wa kabiri ku basivile mu mihana yahitwa Tenambo mu ntara ya Kivu yo mu buraruko. Umuvugizi w'igisirikare ca Congo Colonel Mark Hazukai yasavye abanyagihugu kwama barikanuye. Abagwanyi b'umugwi ADF baraturiye kandi inzu muri iyo mihana bongera banyuruza abantu 3. Ibitero vy'umugwi ADF vyariyongeye mu bihe vya vuba bikaba vyateye bitandukira igisagara ca Goma n'intara bihana urubibe ya Ituri. Amashirahamwe haranira agateka ka muntu yaragirije umugwi ADF ko wisha abantu 100 unyuruza abandi barenge yabo barimwo igitigiri kinini c'abana. Mu cegeranyo casohotse mu kwezi kurangira ishirahamwe ONU ryarashize umugwi ADF ku rutonde rw'imigwi yitwaje ibigwanisho igisibije mu buseruko bwa Congo. Yasavye ko abaho nyanze bikomeye agateka ka muntu bakurikiranwa.
Fidel Niyongabo urakoze. President wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden yashitse uno munsi kuwa gatatu mu gisagara ca Lupito ku munsi wa nyuma mu rugendo arimwe muri Angola. Uru rugendo ruvuze vyinshi ku migenderanire ya Afrika hamwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Fide,
President wa Amerika Joe Biden yagiye mu gisagara ca Lupito kirimwo ikivuko guhayagiza umugambi wa leta yiwe wo kwagura inzira ya gari ya moshi izokoreshwa mu gutwara ubutare bufise akamaro gakomeye cyane buvanywe muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo bugana mu bihugu byo mu burengero bw'isi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatanze ingurane y'imiliyoni 550 y'amadolari agenewe gukoreshwa mu mugambi wo kunagura no kwagura iyo nzira ya gari ya moshi. Na tariki yatanzwe ku vyerekeye guheraheza uwo mugambi, Perezida Biden yatangaje ko igihugu ciwe kizobandanya gukorana n'umugabane wa Afrika mu kiringo kirekire kiri imbere igihe yabonana na Perezida wa Angola Joao Lourenço ku mugwa mukuru Luanda ku munsi wa kabiri w'indwi. Hari mu rugendo rwiwe rwa mbere arimwo ari nagwo gonyene agize ku mugabane wa Afrika ari mu mabanga yiwe ya Perezida. ubaye indwinkeyi gusa imbere y'uko ikiringo ciwe kirangira. Angola imaze igihe kirekire ifitanye imigenderanire ikomeye n'Ubushinwa n'Uburusiya, yamara yari yegereje kurushiriza n'ibihugu byo mu burengero bw'isi mu bihe bya vuba. Angola ishaka gukomeza gukorana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu bya gisirikare hamwe n'umutekano. Perezida João Lourenço yabitangaje ku munsi wa kabiri w'iyindwi.
Ijugi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, Fidel Niyongabo yaraheje kutubwira iby'urugendo rwa Joe Biden ku mugabane wa Afrika. Mu gihe rero President wa Amerika Joe Biden ari muri Afrika, mu igihugu ciwe kikaba gisa nk'igihanganywe n'Ubushinwa mu kugira ijunja kuri uwo mugabane wa Afrika. Ubushinwa nabwo bwatangaje ko ingingo yabwo yo kuvanaho amatagisi ku bidandazwa vyabwo bija mu bihugu bikenye gusumba ibindi muri Afrika izotangura kuja mu ngiro mu ndwi za Fidel aragarutse.
Iyo nkuru yatangajwe n'umutegetsi akomeye yaserukira Ubushinwa. Ubushinwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bimaze igihe bihiganira amasoko yo ku mugabane wa Afrika. Ubushinwa bwatangiye kurekurira ibidandazwa bitari bike biturutse mu bihugu bikenye kurusha ibindi muri Afrika kwinjira ku butaka bwayo bidatanze amatagisi kuva mu mwaka w'2025, yamara bwarongereje igitigiri c'ivyo bidandazwa. Ubushinwa bwarahaye ibihugu byo ku mugabane wa Afrika amadeni y'agaciro k'imiliyaridi n'imiliyaridi y'amadolari bubicishije mu mugambi wayo werekeye iterambere Belt and Road Initiative. Perezida wa Amerika Joe Biden yatangaje ko Amerika yiyemeje bikomeye kuvyerekeye gukorana n'ibihugu byo ku mugabane wa Afrika mu rugendo rwa mbere yagize kuri uwo mugabane muri yindwi. Amerika isanzwe ifise imigambi yo gukomeza ubudandaji n'ibihugu biri mu nzira y'amajambere. Ifise umugambi kandi wo kurekurira ibidandazwa biturutse mu bihugu bimwe bimwe byo ku mugabane wa Afrika kwinjira ku masoko yayo idatanze amatagisi. Umugambi witwa AGOA.
Fidel Niyongabo turacari kumwe. Namibia nayo yatoye mu president wa mbere w'umupfasoni yitwa Netumbo Nandi-Ndaitwah, yaricegera c'umukuru w'igihugu akaba yaserukiye umugambi SWAPO umaze imyaka 34 ku butegetsi bw'ico gihugu.
Insinzi ya Netumbo Nandi-Ndaitwah afise imyaka 72 izokwengereza ikiringo c'umugambi SWAPO umaze imyaka 34 uri ku butegetsi muri Namibia kuva ico gihugu cikukiye mu mwaka w'1990. Yaronse ibice 57% vy'amajwi mu matora y'umukuru w'igihugu hisunzwe ibiharuro vyatanzwe n'umugwi w'igihugu jejwe gutunganya amatora. Yarakeneye kuronka ibirenga ibice 50% vy'amajwi kugira atahire insinzi. Penduleni Itula wo mu mugambi utavuganwe na Leta Independent Patriots for Change mu mfunyapfunyo IPC yaje mu kibanza ca kabiri n'ibice 26% vy'amajwi. Netumbo Nandi-Ndaitwah inyuma yuko atangajwe ko ari president yavuye mu matora yavuze ko abanyanamibia bahisemwe inzira y'amahoro n'umutekano. Yinjiye muri SWAPO mu myaka y'1960 igihe warukiri umuhari waharanira kwikukira kwa Namibia. Yashinzwe amabanga akomeye atari make muri leta harimo kuba umushikiranganji ajejwe imigenderanire. Abanyanamibia baratoye kandi abagize inama nshingamateka. Umugambi uri ku butegetsi SWAPO watsindiye ibibanza 51 ku bibanza 96 mu nama nshingamateka. Umugambi IPC waronse ibibanza 20. Umugambi IPC watangaje ko uzoshingisha urubanza muri sentare kubera wavuze ko amatora yabayemo amahinya akomeye. Abitegereza ibintu n'ibindi muri politike batangaje ko insinzi y'umugambi uri ku butegetsi SWAPO itari tomoye kubera abanyagihugu batera batanezerezwa n'urugero ruri hejuru rw'ubushomeri n'ubusumbane bw'amikoro mu banyagihugu. Yamara umugambi SWAPO wagumye ushigikiwe cyane mu bice byo hagati mu gihugu no mu bageze mu zabukuru kubera urugamba wagwanye rwo guhabuza igihugu.
Ijugi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, ayo makuru muheje kumva n'ayandi agezeho ijyanye no kwisi mushobora kongera kuyasanga kuri wezi tatu akaburungu radio ya VOA akaburungu com, adresse ya YouTube yacu, Instagram, Facebook na X ni VOA radio yacu. Mukanya tuca tuja mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika. Nkundire tuyahere mu Burundi, aho abavyeyi b'abana biga ku ishure ryegeranye na Paroisse Katolika Nkuru y'intara ya Makamba barajishinga n'amasanganya y'amapikipiki amaze imisi ahitana abana bo kuri iryo shure, harimo nabo amaze gukomeretsa. Ibindi kuri ino nkuru ijuru rya Amerika yateguye ku bakunzi bayo mu Burundi mu isomerwa na Thierry Ndayishimiye Kigali mu Rwanda.
Mugatondo kumutaga change kumugoroba mugihe abanyeshuri baba bariko barajabuka ibarabara ari menshi baje canke bava ku mashuri agera kuri atanu niho cane cane hakunze kuba ayo masanganya ni nawo mwanya usanga hari uruja n'uruza rwabunguruza abantu ku mapikipiki aho bitima tonge ni imbere y'isengero Katolika ya Makamba bakanibona Yohane adandaza hafi y'iryo barabara aratwiganira kugende ahora abona ugo ruja n'uruza
uzubona nk'utwana tuje ari tune dutanu dutandatu dufatanye cyane nta muntu numwe arimo akuze nkaca nibaza ati mbere nk'utu twana dufatanye uko kamwe gasimbye bagenda nk'iki nk'umugozi mu ibarabara bufatanye imoto nayo iza yiruka imodoka iza yiruka
umuyobozi w'ishure shingiro ya Makamba ya kabiri ni mubona Jire na wado mu rutoke kubunguruza abantu ku mapikipiki ko ari bo nkwegabara
bikabonekana rero yuko abatwara amamoto bagenda ku muvuduko munini cyane gose hanyuma bagasha ntibashobore gukontorora vitesse na mkindi kibabaje nuko ukozo umwana bashabiruka bakasha bagenda barirukana n'anaze kugira ngo bapfume uwo mwana bamushikana ko kwa muganga ni ibintu bibabaje cyane
naye gituma ugonze umwana acatungwa nayo yameze nuko ugendesha pikipiki ataruhusha gukwigendesha abafise canke inya pikipiki ikabitagira ibyangombwa uyarongoye abunguruza abantu ku mapikipiki na bavuga ko byamurengeye
umuntu ava mu gikoni yarumboyi ku moto umuntu ava ku ikinga ku moto amasanga nyagi tumarenga ni ivyo ivyo ko baturengera twabuze n'urutsori dufata kwananiwe kabisa twananiwe tubona ngire tubigenze mbere binashaka binashaka kudemisiona tukabihagarika kubera niko turabona navyo byo turakora turashaka gusanga ndee turasigura ibintu bizo tunanira gusigura
kuri iryo barabara ry'Imatonge rero nandwiyijana atamwana hagongewe mu kwezi kwa 10 guheze ko nyene igipolisi Makamba caruye abana bagera kuri batandatu bagongewe kuri iryo barabara ibyo na nkuru nziza Gerard yotse inyama y'Imatonge arabyemeza ikimubabaza no kubona ayo masanganya ba kandi barasemereye ko hokwigwa ukugene yokingwa
mu bisanzwe hariho idodane hafi y'ibitarokare mugabo iyo dodane igituma bayikura ntitwakimenye urumva ubu naho twibwe twaragerageje gusemerera tuza turabanira abatware bo kumutumba bari mwa karere ati yamara ahantu mudashize amadodane nukuri abana bagiye guhera cyane cyane abana
uretse kwa ayo masanganya ahitana ubuzima bw'abana abandi bagakomereka inkurikizi ntizigarukiraho Jire nimubona
ababyeyi urumva bashabahamo kababe baratumutwe bayiruka bagira gute hanyuma bacha basohora n'amafaranga yo kuvuza umwana atarategekanijwe natwe tubaduhombye kuko uyo mwana yateza kuba ariko ariga none ntakurika arakurikana ibyikwa kandi natwe urumva turahungabana aha dusketwe n'imitwe umengo yaratakaye bavuze umwana yagize akifita twese twiruka kura dukangoga twiruka kuraba mbega basha ni wahehe n'uwo ngaha
Gerard Nkurunziza aranegura ingendo y'abapolisi badakingira bikwiye abana iyo bariko barajabuka amasanganya akababarore
turana mu gatondo mugabo tubona nk'umwe mugabo urabona uhereye kujyo ku bitaro gushika kurija ku ibireshi hari nk'umupolisi umwe canke babiri icyo ntigikwiye tubona bahagaze nta ni filimbi twe turabona twumva bavuze ati kugira abagabanye umuvuduko wa motare canke amakinga tubona bahagaze uko nyine nyacu tubona bahindura
ku ruhande rw'abarezi baragerageza kwigisha abana ukugene bojabuka neza ntibahure n'amasanganya ariko ku bana bakiri bato bica mu gutu bigaserukira mu kundi nkuko umuyobozi w'ishure shingiro ya Makamba ya kabiri amaze kubibona urongo yabunguruza abantu ku mapikipiki na basaba ko abajeje ntwaro bofasha Jafet habonayo
dukeneye urutonde kandi rwibona mu standere kuri mikomine yiwe bazi kwiyandikisha ukeneye gukora akazi kugira ngo nanjye ngire ntore liste kwa mu standere ndayigumye hama menya ati umutare munaka je ngaha bayibonekana ko ndamusigura ko ndamutse bwo gushika ntawe mbanzi shabingora ngene shora kubivuga ibyo bintu byo gariya bakatwugurura ahantu cyo dukorana neza kumbura amasanganya yo punguka
kukibazo sho dusezi ngabanya muvuduko urongoye komine Makamba irakiza Zuena ati tugiye kuciga mu nama ya komine ariko mukurindira tuzovugana n'abajeru gipolisi gukinga basanganya gifasha mu kujabutsa abana atera kama ababyeyi kwigora bagaherekeza abana babo bakabajabutsa mu ntumbero yo kubakingira
Thierry Vendayishimiye urakoze mu gerero ubwo unyamugabuke bwibonekeza Imakamba kubatwara amapikipiki bugatuma abana bahaburira ubuzima muri Republika Demokarasi ya Kongo ho abagendana ubumuga batwara abantu n'ibintu bakoresheje amakinga bemeza ko ubunyamwuga bwabo buri ko rurabateza imbere bavuga yuko bubabeshejeho muravyumva muri no nkuru bimenyesha makuru y'ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo
Chambele wanza kukeza waganga watu wa achirie na reta yu urundi ya shizi hukahunda yu kutubura kukoni nguwa alambika handi wa wadha shani.
muradutunga muhinga bw'ivyuma inkuru twa dusavye muri Republika ya Demokarasi ya Kongo y'abagendana ubumuga bakora imirimo y'ukunguruza abantu n'ibintu bavuga yuko unyamwuga bwabo bwatumye batera imbere siyo bari baduhaye ni inkuru rero yumenyesha makuru ijwi ry'America Vedaste ngabo
Ugeze ku mpaka wa Kavimvira uhuza Kongo n'igihugu cy'u Burundi uhura na bamwe bagenda no bumuga batwaye ku makinga yabo bimwe mu bicuruzwa birimo bifungurwa amazi amata amafanta ndetse n'amakara bamwe muri bo bagaragara bafite ubumuga bw'amaguru abandi nabo bafite ubumuga bw'amaboko ariko aba bose ntibibabuza gukora kugura nabo ku muhanda bari ku makinga yabo abantu babiri bari nyuma yabo bagenda babasunika mugabo ni Faranga Jerome agenda no bumuga twahuye nabo mu muhanda wa Kavimvira ujya uvira atwaye imizigo bari kumusunika yemeza yuko ku munsi yo yakoze neza akore dolari hafi 200
je mvita umunga bw'amaguru n'amaboko je nkora kazi ko gutwara ibidandazwa biva mu Burundi bija muri Kongo cyangwa biva muri Kongo bija mu Burundi aka kazi ndagakora n'iri kinga cyanje hamwe n'ababa badufasha kudusuguma kala dutunze gutwara ibidandazwa byose Bidanda twa byose bicamwiri barabara. Icyo nageze kuri aka kazi ndamaze kuronka makinga yisununuye atwara bidanda za byinshi. Mu mujyango nditunganije yego muhiri wanje hameze neza. Kumunsi ndashaka kuronka 50,000 ku munsi. Dolari 200 nka karori dolari 200 ndazironka ku munsi.
Nikubwira abantu bagenda no umuga bagenda basega.
Abagenda basega no bagati barazitwe n'amajambere ahubwo boza tukakora.
Mu gihe kuri itariki ya 3 z'ukwezi kwa 12 ari umunsi mvuza amahanga w'abagenda no umuga. Bamwe muri bo bagaragaza ko kuva mu nzu no mwibarabara sabiriza bakajya mu mirimo byatumye biteza imbere binyuze mu mirimo yabo bakora yo gutwara ibicuruzwa muri Kongo no mu Burundi kibazo heza Pascal n'umugabo uri mu kigero cy'imyaka 60 amaze imyaka irenga 20 atwara imizigo ku ikinga
njewe mfise abana bose yamwe bari 15 mwabo bose n'ukuri baramerewe neza ntawumerewe nabi arimo kubera iki aka kazi nirwa ndakora abafise nabamaze kumara nabandi bakiri ko bariga
bamaze kaminuza
oya bariko umwe babiri nibo bari muri kaminuza babiri nabo bara deje bacho bari icara
ni gute wishura abana kaminuza kandi ugenda no
ubu buryo bwanje nyene bw'ikinga nibwo buri ko burabahereza ubwo bumenyi nta kindi ndaba no banda barengeje ko mugaba homba sintawe mpangiye kubera aka gakinga karamfashije
wavanye minzu
yego Ninzu irimwo ni parcela yiwanje.
Abacuruzi bo mu mujyi wa Uvira na Bujumbura bakoresha abagenda no bumuga mu bwikorezi bw'ibicuruzwa byabo. Bavuga yuko hari inyungu babonamo cyane kuba abagenda no bumuga batwara imizigo yabo kuko boroherezwa cyane ku mipaka.
Emwe abagenda no bumuga barakora neza cyane baradutwarira imizigo. Ego nk'ubuje bantwari igitoki, bantwari ibiraya, bantwari itomati n'ibitunguru, bumvikanye ibeyi. Ndamuhereza akantwarira kanshikanira hajya ku mabajaje kugira turonke ingene twiyunguruza kuko urabona ko ngaha hagati atakuntu two kwiyunguruza imizigo yoturusha kuyikorera ku muto
aba bagenda no bumuga batwara imizigo muri Kongo no mu Burundi bamwe muri bo bavuga yuko iyi mirimo bakora yatumye bashaka neza kuko mbere byarabagora gushaka abagore bifuza kubera bamugaye bamwe muri bo bavuga yuko bashatse abandi bamugaye abandi bagashaka abakobwa babyariye iwabo
girashake napimye abagore batanu bose bacavuga mboya kubera wowe ndakazi ufisi kandi numburumva ndamaguru ufisi wowe ndubishobokana ariko najyo nanguma ndashaka ndongora umugore wiza amashuri rero bajya bo kwiga urumva abafisi yabo edoloji mu mutwe yo kuvuga mpaka rondero umugabo ujya wize kandi afite nakazi tangura kubona ikinga rero iyo zavugisha bose bazatangura rero kwemera kubera rero usanga uyu ndashobora kubura ibiryo kubera afite ikinga no gumara jabukajabuka ku mupaka
twashatse kumenya imibare y'abagenda no bumuga banyura ku mupaka wa Kavimvira batwaye imizigo ntibyadukundira ariko amwe mu mashiramwe yabo yerekana ko abarenga ijana barimo abagabo n'abagore batwara imizigo yambukiranya imipaka ya Gatumba na Kavimvira usibye umubare munini w'abagenda no bumuga bafite imirimo yo gutwara imizigo ku makinga muri Uvira usanga bake ari abakora imirimo yo kudoda inkweto ndetse n'imyenda undi mubare mutoya ari ukora mu mishinga no muri leta ubuyobozi bwa societe civile mu mujyi wa Uvira bwicara bukangurira abantu kubahiriza uburenganzira bw'ababana n'ubumuga naho leta yo ivuga yuko yubahiriza uburenganzira bwabo kuko bafite umuministre ku rwego rw'igihugu Vedaste Ngabo ijwi rya Amerika Uvira
Tacari mu gisata cyo kunguruza abantu n'ibintu butukiriranisha mutekano kandi turaguma muri Republika ya Demokarasi ya Kongo abamotari n'ingenzi bakoresha ibarabara riva igoma rija muri territoire ya Masisi bintu biri umutekano muke bavuga kubandanya kubabera ingaruka zikomeye muri buryo bibarabara mu minsi 3 gusa batanu muri bo barishwa abandi barenga 10 baranyuruzwa kugeza ubu nta uramenye irengero ryabo Jimmy Shukrani bakomera
bamwe mu bamotari ijwi rya Amerika yavugishije ibasanze kuri parikingi ya Masisi iherereye Bikeno no kuri parikingi ya Rwasama zose zerekeza muri teritwari ya Masisi bavuga ko ubu gukoresha umuhanda uva Goma ujya mu teritwari ya Masisi kuri bo ari ukwijugunya mu cyobo cy'intare kubera kuburyo werekeza. Aba banyekongo bavuga ko kuri inshuro bibasirwa cyane n'ubwicanyi n'ibindi bikorwa by'urugomo bikorwa n'imitwe itandukanye irimo Wazalendo ku ruhande rumwe na M23 nubwo igice kimwe cy'uwo muhanda kigenzurwa na FARDC na Wazalendo ikindi kikagenzurwa na M23. Aba bamotari bavuga ko izo mpande zombi zigira uruhare rukomeye cyane mu bwicanyi bubakorerwa aho ibyo bibera n'ukuva Nzulo mu birometero 15 uvuye mu mujyi wa Goma kugera Sake muri teritwari ya Masisi hagenzurwa n'ingabo za leta.
Ubwicanyi ni bwinshi kandi trakaseri nazo ni nyinshi, urabona kujya Masisi abariho bariere wahura n'umuntu ngo mpereza amafaranga runaka wayabura ni isasu, wayabura ni igiti, watinda ni igiti, ugasanga no kwamburirwa mu nzira bimwe na bimwe tuba dufite. Hari nk'isaba vango ni here ya Kipomba nayo hano Isake yo tuba turi kunyura tuvuye kuzana ibintu Isake Masisi vraiment na ira saya here de Kipomba nayo idukoraho cyane uko abenshi tubigitakariza ubuzima bako iyo bakurashe cyangwa gukubita ukabuhinduka ikiro ikirema watakarije ubuzima.
Kuva ku intambara hagati ya FARDC na M23 yuburiye cyane mu bice bitandukanye bigize iteritware kuva mu kwezi kwa mbere 2023 urujya n'uruza rw'abakoresha umuhanda uva gumujya muri Masisi rwaragabanutse bikomeye. Icyo gihe bamwe batinyaga ko bashobora guhura n'ibisasu ndetse na bombe byaterwaga mu baturage biturutse ku mpande zari zihanganye. Nubwo uyu muhanda utagikoreshwa cyane nka mbere y'intambara, aba banyekongo bakora imirimo yo gutwara abantu n'ibintu bavuga ko ari bwo buryo bwonyine bubafasha guhahira imiryango yabo. Umwe muri bo yatubwiye ko ibibazo biri ku mpande zose
ngo ikiri kuza gutuma twumirwa noneho birenze nuko turi kuje wenda kuba tuvuye ngimasisi turi kuza Igoma tukaza umumotari wari uri imbere yawe wagera imbere ugasanga n'umurambo wiryamye mu muhanda cyangwa umukiriya wabonye muri parking ugasanga umurambo uryamye ku muhanda n'umurambo w'uwo mukiriya bwo bicwa ni ku mpande ebyiri ku mpande y'abazalendo no ku mpande ya M23. Yo wafashe ng'umuntu ufite urugo bakakujyana akakurangizanya ibyumweru bibiri wenda uri gukoresha moto yabandi uri gukorerana.
Aba bamotari bavuga ko umuzi w'ibibazo nk'ibi ari ukubera ko bamwe mu bayobozi badashyira imbaraga mu kugarura amahoro n'umutekano birambye muri ako gace k'intara ya Kivu ya ruguru. Hari icyo basaba ubuyobozi
kuko M23 itari yabaho abazalendo ntoyi bari bariho nabo, tukaba dusaba abayobozi bakadufasha bakakora ama operation yo kwirukana M23 bagasubira iyo bavuye tukabona natwe umutekano.
Icyakwiye gukorwa nuko aba bayobora abayobozi babagumye kubabwira ingingo ngenderwaho bagomba kugenderaho ko natwe tuba dushaka kugira ngo dukore akazi nabo bari mu kazi tena kugira igihugu n'umutekano, ariko bakagombye kumenya inshingano zabo natwe tukamenya devoire zacu burimo nakubahiriza inshingano ze. Kubaza rendo basaba amafaranga buri muntu ushaka asaba amafaranga, ariko iyo tugeze Masisi za M23 aho bafite barriere imwe twishyuraho.
Mu kiganiro n'ijwi rya Amerika bwana Tobiro acyo tubika hangu umuyobozi w'ishyirahamwe Lutte contre les violences faites aux villageois rirengera uburenganzira bwa muntu muri teritwari ya Masisi yemeza ko iyi minsi mikishize yasize icyuho mu bamotari.
Ni hali ambayo imekuwa wazi na imeonekana kwamba
ni ibintu bigaragara cyane kandi biterwa n'abanzi b'amahoro bica abaturage cyane abamotari n'abagenzi bakoresha uriya muhanda. Ubu tuvugana icyumweru kitarashyira abantu batanu bamaze kwicwa bose biciwe muri uriya muhanda. Birababaje cyane kubona abantu bava hano mu mujyi wa Goma abandi bakava Masisi baza gushakisha ibitunga imiryango yabo bagasiga ubuzima mu mihanda. Turasaba leta gukora ibishoboka ikagarura amahoro bityo impunzi zigasubira mu byabo akazi kabo kagakomeza.
Watu waelesha kufanya makazi ambayo walikuwa wanafanya mbele ya ukimbizi.
Twagerageje kuvugana n'impande zirebwa n'iki kibazo kibikorwa byihohoterwa n'urugomo bikorerwa abamotari muri uyu muhanda. Tubona bamwe mu bayobozi b'inzego za leta muri teritwari ya Masisi. Baraka Gabriel uhagarariye guverineri w'intara muri ibyo ce yadusubije gira ati
cabavuga ko abazalendo na FARDC bari kurwa bari gutesa abaturage mu ayiranzira ija Masisi vuye mu mugi wa Goma ni kinyoma kidakwiriye, ariko umuntu wese wabukoreshwa na nabando kuri M23 kugira ngo harabike leta ya Kivu cangwa leta bagombye kwisubiraho kuko byanga byakunda tahandu guverinoma w'intara yacu yigeza guca ahantu Felix perezida wacu w'igihugu yigeza gurisha.
Naho ku ruhande rwa M23 twavuganye na Lieutenant Colonel Wilingoma, umuvugizi wa gisirikare wa M23 ntiyabasha kudusubiza kuri telefoni, atubwira ko yari mu nama ariko twandikira ubutumwa bugufi agira ati abavuga ko tubahohotera ni bamwe muri babandi batifuza ko amahoro arambye akongera kugaruka mu gihugu cyacu. Abamotari basanzwe bakoresha izi nzira kandi tubarindira umutekano, ibyo bindi rero sinzi iyo babikura n'iki bibatera kubivuga. Twebwe aho tuyoboye hagaragara ituze. Mu matangazo atandukanye mu minsi yashize, umutwe wa M23 wagaragaye na ushinja ingabo za leta FARDC gufatanya na wazalendo mu gutoteza abaturage bava mu bice biyoborwa na M23, ibashinja ko bakorana bya hafi nao. FARDC nayo kugeza ubu ivuga ko M23 ariyo yishyuza amafaranga menshi cyane bakora ubucuruzi bwabo bakoresheje imodokari na za moto baturutse mu mujyi wa Goma. Jimmy Shukrani bakomera, Ijwi rya Amerika, Igoma.
Tumishukurane bakomera, urakoze. Dusuye mu Burundi mbere yo gusozera no makuru ahabandanya kuvuga ubwandu bw'ibihara by'inkende. Mu kwezi kwa 9 bamenyekanye ko banduye mu makomune 29 kuri 49 gize ico gihugu, bababa 450. Mugenzi wacu ejo ni Mukankusi yavuganye na Bolingo Masang yanduriye muri gereza aho yarapfungiwe, no kuvuga mu mwibohero.
Icambere nabanza gukeza abaganga batwakiriye na leta y'u Burundi yashyizeho gahunda yo kutuvura kuko ni indwara mbi kandi babaza cyane. Ariko kandi hariho n'ibintu usanga novuga ntinonegura ku bijyanye n'ukuntu bayivuga, ukuntu bahimiriza abantu, ni mu buryo bwo kujengekana, kuvuga uburyo budashimishije cyane. Kubera ko naho bavuga ibimenyetso byabo ni nk'ibya malariya ngo urameneka umutwe ukazana ibiherehere aho ibambewe, uri hari icyo batavuga na cyane cyane nk'ikijyanye n'uko ikarira cyane ku bihimba byirondoka, ugasanga haraje ibikomere haba ku bihimba byirondoka by'umugore cyangwa umugabo. Benshi ugasanga bagerageza no kuza kwa muganga barashegeshwe bararembye kubera ko bagiye ku mavuriro nk'amasantre de sante cyangwa amapribe cyangwa ku mafarumasi baca babaha imiti ya integrisiyo bibazabona amayinfegisiyo. Rero umuntu yayirwaye navuga ntiharakwihimirizwa ari rishimishije, bakababwiza ukuri ko ihimbura naho bayise ngo ntibona karanda k'ibihere jene bitakiri imbuzi kubera ko irari imbura ibihimba byenda kitabikura ko kuburyo abantu barara barakoma induru. Rero nk'umugwayi n'ibyo niboneye nibyo twaganiriye n'abaje ariko baridoga ingene baje bahasesaguriye utwabo ingene bahikashapu bari bafitiye abaganga babakiriye batababwije ukuri, muga byose byerekana ko baba abaganga bo ku masantre de sante, baba bakora mu mafarumasi, baba abagwayi ubwabo ntibaba bazi ibintu nyamukuru, bazi ngo ibimenyetso nyamukuru n'ibihere gusa ariko sibyo.
Wowe uko ubifata, uko ubyumva, ni ubuhe butumwa abaganga bari bakwiye guha abarwayi?
Ubutumwa abaganga bakwiye guha abarwayi nibaza ko nabo nyine ubwabo urabye nk'ingorane umuntu yaba afise, nticyaba ari ikintu cyoroshye kuko hari igihe abarwayi babiri basanga nko ku bitanda haraye abantu babiri. Ni kuvuga rero wewe umaze nk'indwi zibiri ukabona uriko uratangura gukira, agaca bazana uwundi murwayi akijejeta ibihere bituturikamo amazi akamuraza iruhande yawe. Ni kuvuga ntushobora kugira icyizere cyo gukira uca wumva ugasubira kugirana ubwoba. Hanyuma ikigira kabiri ubukangurambaga bagira cyangwa ihimirizwa mu Kirundi ntirishimishije. Rero bwa kwicambira babanza bagatanga inyigisho na cyane cyane nka twebwe twayirwaye bakaduhamagara tugashinga intahe none cyane cyane mu kibano kuko ingaruka ku murwayi ziba nyinshi. Ni ugwaka uburero bw'abantu by'imbere tubana kuko aho mbaye hoho hari benshi bayirwaye nibo bakiri no ku bitaro abandi batashe, ugasanga bamwe babikanye mu mazu kubera kudatahura ubwo burwayi nk'umuntu atanze ugasanga mwemenzi yaciye iyo nzu ayitangisha n'ubundi muntu kugera kwirukane, yumvikana ko adatahura ko iyo ndwara ibikira aho ugaca usanga nk'abantu bubakanye mwatahuye ngo yayanduriye mu busambanyi urugo rugatangura gusambuka kandi atari nabyo kuko n'abana barayirwara n'impinja bakabyirwara kagiye nari nayirangiriye no mu gashu nkumva ko biba byumvikana. Rero nibaza ko ikintu cya mbere gikenewe ni inyigisho, inyigisho cyane cyane ko abo baganga basesaguza abantu bagiye babitura batazi ko ariyo bakagera kujya kwa muganga barembye kandi bari gukira hakiri kare. Hanyuma ni inyigisho rero ko ahantu hahurira abantu benshi cyane cyane mu ndongozi zitwara abenegihugu, nakavuga nk'abakuru b'amakaritsiye, abakuru b'ubucimbiri, abanyumba kumi, abaremesha kiyago, bagatahura ko ibimenyetso byayo atari ibyo gusa bakababwiza ukuri, niho n'abantu bagira icyo bubaha bagatinya. ubundi bitari ukuru kwitegereza ngo bitugirira ko kwa muganga naza ko bizo tinda bikagira gose mbere bakabura naho babashize.
Wavuye mu bitaro ryari wamaze mu gihe kingana iki?
Je ninjiye mbondo icambere cyo narinzanze ndi mu gashofunzo.
Jugi Amerika nunga haduche dusozerera ano makuru mwakoze kudutega biri tubifurize kubandanya muranirwa mu byo muri mu byose ijoro giza mu banki no mu byanyu kubamaze kuba aho bwije aho butajya naho mugira umunsi mwiza.